Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu urigena abagize umugwi mushasha w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH ryarasohotse ku igenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka w'2023. Igitangaje nuko umwe mu bari bagize uwo mugwi yari yatowe kuba umunyamabanga w'uwo mugwi CNDH akemezwa n'inama nshingamateka mu kwezi kwa mbere uno mwaka yasubirijwe. None umukuru w'igihugu yoba yabikoze nkana? Amategeko yoba yararenzwe nayahe? Ingaruka z'iyo ngingo zo zoba ari izihe? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 15 ndamukiza umwaka w'2023. Mugishikirizwa na Jewe Di Claude ni nahazwe kaze. Kwigenekerezo rya 9/0 umwaka w'2023 inama nshingamateka yaremeje abakomiseri batanu bagize umugwi CNDH basubirira abari barangije ikiringo cyabo. Ariko Consolate Habonimana yari yatsindiye ikibanza cy'umunyamabanga wa CNDH yarasubirijwe nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu atasubirizwa na Anezi Fatimana bariko barahiganwa muri ico kibanza. Emile Nibasumba arabitubwira.
Uwitwa Anezi Mfatiyimana yashizwe mu kibanza cy'umunyamabanga w'umugwi CNDH kandi inama nshingamateka yari yahashize Consolate Habimana mu matora yabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kuwa 9/0 uwo mwaka w'2023. Uko kunyuranya amazina bigaragarira mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ry'igenekerezo rya gatatu ry'uku kwezi kwa kane turimwo. Ariko rero ingingo ya 11 yibwirizwa rigenga uwo mugwi w'igihugu jejwa gateka kazi na muntu ivuga ko urongo inama nshingamateka arungikira umukuru w'igihugu urutonde rw'abatowe hamwe n'abari mu biro vy'uwo mugwi kugira ngo abagene igihe bemezwa n'inama nshingamateka. Abagize umugwi CNDH bari batanu, batatu bagize ibiro vy'uwo mugwi bari Sixte Vinyi ni Muraba umukuru wawo Anacle Nzohabonayo icegera ciwe hamwe na Consolate Habimana umunyamabanga. Abandi babiri bari muri uwo mugwi ni Jacques Nshimirimana hamwe na Anezi Mfatiyimana. Kiretse kunyuranya amazina, iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ko ibikorwa vyo kwemeza abagize uwo mugwi CNDH vyabereye mu nama nshingamateka kuwa 10/0 kandi bizwi neza ko ivyo bikorwa vyabaye umunsi umwe imbere yaho itariki 9.
Kubwo baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi, abagize umugwi CNDH bamaze kwemezwa n'inama nshingamateka basubira guhindurwa ikiringo cyabo kidaheze. Umushingwamanza Gustave Niyonzima akabibonamwo ukwivanga k'umukuru w'igihugu mu bikorwa by'umugwi w'igihugu uharanira agateka kazi na muntu. Kubuyo yanonostoye amategeko bigumye uko ngo kwigenga k'uyo mugwi kuracari kure nk'ukwezi.
Twovuga yuko umukuru w'igihugu yihaye ububasha budategekanijwe n'ibwirizwa shingiro, kuko ivyo ibwirizwa shingiro rimuha biramusaba kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko twisunze ingingo ya 96 y'iryo bwirizwa shingiro. Kandi ikindi ni uko umukuru w'igihugu turavye mu ngingo ya 93 y'ibwirizwa shingiro asanzwe ariwe aserukira kabakizigenza w'urwego shingwa ntwaro ariwe twita pouvoir executif. Bisigura rero ko ivyaba vyakozwe na pouvoir legislatif vyo gutora amategeko bitegerezwa kubahirizwa ntavyivangemwo, agasohora dokre yisunze uko amatora yagenze. Rero ivyo n'ibintu bitwereka yuko n'abanyagihugu bazogomba kwitura ubwo rwego rwa CNDH batazorugiramwo umwizero mwinshi, bazobona yuko bati mbega abariko bakora batowe binyuranywe n'amategeko tweho botwuzuriza. Ikindi nuko hariho umufilozofe yari yarabivuza yitwa Montesquieu yavuga ati kugira ubutegetsi bugende neza urwego rumwe rumwe irifo kurundi ruruhagarika, bamwita irifo kero pouvoir a l'etre pouvoir, niko vyategerezwa kugenda. ivyo vyose rero inkurikizi nuko naha amategeko yovuga ati iyo sende hashe irigenga duca tubona ko itigenga irimo kwaha kwa pouvoir executive kandi duca tubona yuko nico yari yararonse no kuraba ngene igihugu coba caragize intambwe nziza mu kubahiriza agateka ka mizina mu bikaronko ico bita statut A i Geneve muri Conseil des droits de l'homme biraboneka yuko bishobora gusubira inyuma turavye ibintu nk'ivyo biriko birakogwa CNDH aho abo batoye atari bikoresha bivuye kandi ku rwego nshingwa bikorwa pouvoir executive n'ibintu rero biciyoza ishusho ya CNDH kabiciyoza n'ishusho y'igihugu mu maso ya makungu ikintu cari gikenewe gukorwa nuko bategerezwa kubahiriza ivyari vyatowe mu nama nshinga amateka bakubahiriza amatori ngene yagenze kuko yatowe n'abantu batowe n'abanyagihugu
uhejeje kumva ko itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho abagize umugwi w'igihugu ujeje wagateka kazi na muntu bihonyanga itegeko rishiraho umugwi CNDH rikongera rigahonyanga nibwirizwa shingiro du Burundi ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mugishikirizwa na Edi Claudine na hazwe nabahe isango ku munsi wa gatandatu uza naho butaha.
Cari ikiganiro ku isoko.